Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Turabara mu kigero cyo tinamwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Kaze mu kiganiro cyacu kigira inshuro y'ijana na mirongo itanu, umugambi w'amashyirahamwe Arete Internationale, Foreign Institute hamwe na Internews yishinze gutorera inyishyu yihuse ikiza COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Kuri mikro, njyewe Pascal Ndayishimiye. Duhere yaga yacu mu Rusenda, aho amashyirahamwe ashika mirongo ibiri hamwe n'imigwi ihurikiyemo abakenyezi bo mu ikambi ya Rusenda yaronkejwe kuri uno wa gatanu igenekerezo rya kabiri ndamukizi w'umwaka, ifashanyo itanzwe n'ishyirahamwe Caritas Goma hamwe na Kofase mu mugambi waryo ujyanye no kwigisha umwigeme. Ishyirahamwe ryose ryatunganije umugambi waryo neza, rikaba ryaronkejwe ifashanyo ingana n'amafaranga idorari amajana abiri y'amanyamerika. Hambavu yaho utufukamunwa igihumbi n'amajana atatu na mirongo itandatu na dutanu tukaba twatanzwe ku mashuri atandukanye yo muri kanto ya Rusenda. Ibyo ni byo na mugenzi wacu Eric Itangishaka.
Mu ntumbero yo kugwanya umuvuduko ugira kabiri w'ikiza COVID-19, ishyirahamwe Kimuntu Caritas Goma rifatikanyije na Kofase mu mugambi wabo wo kwigisha umwigeme ku bwa kazoza keza, baratanze ubufukamunwa ku banyeshuri b'abakobwa mu ntumbero yo kubafasha kutaza barirukanwa ku mashuri, aho ubufukamunwa bungana igihumbi n'amajana atatu na mirongo itandatu na butanu nibwo bwatanzwe kuri uwo wa kane igenekerezo rya mbere ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe. Abana b'abakobwa bo mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu mu mashuri y'intango bashika amajana atanu na mirongo ibiri na babiri nibo babuhawe. Ashika kuri atandatu ishure ry'intango rya Gatunguru, Rutanga, Rukorera, Sibatwa, Rusenda hamwe na Rurinda. Twamenyesha yuko muri uwo mugambi nyene wo kwigisha umukobwa ku bwa kazoza keza haratanzwe ubufasha ku mashyirahamwe ahurikiyemo abakenyezi yiyemereje guhimiriza abana b'abakobwa kuja ku ishure kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina abatwaza inda z'indaro abakobwa bakiri ku ishure.
Babikishije mu makuru yabo ya buri munsi ajyanye n'umugera wa COVID-19 yo kuri uno wa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatatu y'umwaka, mu gujejwe kugwanya ikiza cya COVID-19 waramenyesheje ko abantu bashika mirongo itanu n'indwi batowe uwo mugera, aho cumi n'icyenda batowe muri Kivu ya ruguru, cumi na batanu muri Haut-Katanga, cumi n'umwe Kinshasa, umunani Lualaba, batatu muri Kivu y'epfo hamwe n'umwe muri Congo Centrale. Ni mu gihe abashyika babiri bitavye Imana. Umukuru w'abapolisi b'umuryango wa ONI ONIPOL ufatikanije na komisariya y'igipolisi mu gisagara cya Uvira waratunganije kuri uno wa gatatu igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ntwarano y'umwaka, ibirori byo gusozera ukwezi kwa gatatu kwahariwe umukenyezi.
Ni kubwi igipolisi cha Monisco INPOL bafadikanije n'igipolisi cha leta ibuvira mugwi wubahiriza agateka kabana no gukinga ihohoterwa ry'igitsina PLVS mu mfunyafunya y'igifaransa. Igitsina gore kirashobora guserukira bose muri kazoza muri iki gihe cha coronavirus. Icyo nicyo kivugo cy'abaserukira abakenyezi bo mu gipolisi cy'igihugu cya Congo n'abakenyezi bo mu ishyirahamwe ry'abanyagihugu, aho bari bakoraniye mu nzu y'inama polivalente yo muri Beri ya Uvira kugira barangize ukwezi kwabo. Umukuru w'ibiro muri Nations Unies mu gateka ka zina muntu BCNIDH ubuserukira ibiro vya Monisco ibuvira yarahamagariye abakenyezi kwihangana no gukurikiza amabwirizwa.
Turangirize mu Rusenda, aho indwi zitatu zirangiye imiryango mirongo umunani n'itatu igizwe n'abantu amajana ane itararoswa ibifungurwa by'amezi abiri aribyo iby'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri. Ni mu gihe izo mpunzi zari zabuze amazina yazo ku ntonde z'umugwi ujejwe gutanga ibifungurwa ku isi PAM. Ino ngaha yaga yuno munsi irangiriye, mwayiteguriwe na Hassan Shabani mwe na Marisha Rani Nahazo. Emmanuel Ntirampeba yarayihagarariye, aho kuri mikro yari jewe Pascal Ndayishimiye, naho ubutaha.